Nimugwane munda nabo mwahura muhiganwa ivyo kurwanira gutsinda mu itora byarangiye hasigaye neza ya bose nayo imihimbiri ibisuma nabambuzi nibamenye ko nibafatwa bazohanwa nyaguhanwa
aya namwe mu majambo umugani wa Rwirwa Gasore yavuze umugambwe we Prona uhejeje gutsinda amatora y'abashinga amateka kwa 18 ukwezi kw'icyenda mu 1961 akishinga leta yatoye incabwengezo mu bwoko bwose nkuko bigaragarira mu bari bagize leta ya mbere kandi yahamagariye abarundi bose kwita iterambere no kuva abantu n'amacakubiri Rwagasore yashimangiye cyane ko n'abamugwanya muri politike ari abana b'Uburundi kandi igihugu kibakeneye ijambo ry'umwana w'umwami mwambutsa wa kane n'ubumengo niho rikivugwa kuko ibibazo ryaganisha ko bigihanza Abarundi akana gace karyo
uyu munsi iprona yatsinze ariko rero muri iryo tora uwatsinze n'uwatsinzwe n'abarundi basa basangiye intara bakagira umwami umwe naho nyine badasangiye umugambwe uburundi burabakeneye bose uyu munsi hatsinze amahoro hatsinze iteka n'iteka ry'uburundi kuko nyene ahatagira ubukuru nyabwo hatagira iteka ntihagire n'itekane igitsinze uyu munsi kandi ni demokrasi y'ukuri namwe murazi ko ica barundi bifuza ari ubutungane bw'ukuri nshaka ko leta yoba umubyeyi ahumuriza bose akabakingira
kuri uyu wa gatatu w'ibirori nyamukuru byo kumwibuka byabereye ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura byatewe iteka n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye aherekejwe n'umutambukanyi wiwe n'abandi bubahwa batari bake imbere yo kuja gushira ingoro z'amashurwe ku ntate mwa Rwagasore ku musozi wa Vugizo babanje kumva inkuka ya misa yasomwa na Padre Felix Fupi kuri Katedrale Jean Mundi yavuze ko ahantu hatagira umwidegembyo nk'uwo Rwagasore yari afise atamahora aramahashoboka yinginga abategetsi kwirinda abahanuzi b'inyoma n'indyarya
kwemera ukema manga iciza cyakozwe iyo ni intambwe idasanzwe y'ubutungane mugabo kandi ikintu kitaricyo kuronka umwidegembyo n'inguvu zo kuvuga tuti kijya naco sico iki kintu gikosora nico gituma nkambwe bwe murongo yabana iyo abamwabishobora n'ukuronka abantu babahanuzi bashobora kugira umwidegembyo wo kuvuga bati iki kintu nyakubaho nico nyakubaho iki kintu sico wahushije
nyuma y'imyaka 60 yishwe umugambwe iprona yasize wiciye mu bice birenga 6 ishami ryegamiye leta ryo rizwi n'amategeko Olivier Nkunziza umukuru waryo yahamagariye ububirigi gusaba ikigongwa Barundi aha yarahashinguwe Rwagasore
baganduye Rwagasore barafise ababatumye ababirigi nico gituma ababirigi ko bari bafise intumwa zabo ngaha tukaba twarumvise mbere ko mu gihugu giharanira demokarasi ya Kongo baheruka gusaba ikigongwe mbere bakabashumbusha nivyo buzwa ko no mu Burundi basaba ikigongwe bagashumbusha Abarundi kugira ngo abana bacu bazonywane neza n'ababirigi bataguma babafitiye uwo mubabaro nkuko nazo tubafitiye uno munsi
ku ntate mwayo umugani watari umugani hariyo n'abandi banyepolitike nka Pierre Caverna Himana umukuru w'umugambwe Frodebu yemeza kuraga igiwe rikiri kure nk'ukwezi na cyane cyane mu byerekeye ubutungane
tubiraba muri kino gihe ni mukuru w'igihugu yamabivuga akavuga yuko ubutungane bucumbagira cyane gose mu mugambwe Sanya Frodebu ibyo natwe turabibona duhanura duhereye ku bategetsi batere agatima mpembero icyo kibazo cy'ubutungane yasize atubwiye tumenye ko ari inkura mutima ku gihugu cacu
ibarabihuriza ko natasiye Sibomana mudasigana ni mu ndongozi za Iprona zarimwe mu mashami atemewe na leta
nk'abantu bicwa canke bakanyuruzwa dufashe imyaka nk'ibiri heze n'abantu bashika ku 294 abapfungirwa ubusa bararenga 395 ikindi muri ibi byukungana no kudakumirwa mu migambwe harimo bose ubwoko bwose n'ibitsina byose birimo bashaka mugabe iyo hageze gutanga amabanga gushinga amabanga banabariya siko bimeze
Kasima Budoni nawe yarongoye umugambwe pedezega mibanga hanura begwa n'ibibazo by'igihugu kwicana kugirira igiryarwa gasore rihabuzwe uko niko yabwijwe rya Amerika
abarundi bo kwicara hamwe na cyane cyane abarongoye igihugu banyepolitike bakicara bakaraba neza ingene igiryarwa gasore twese kurikiza narijya abarundi twemeye yuko Rwagasore ari incungu y'Uburundi noneho tukaraba iragiyiwe mwumvirije cyambo yashikirije turumva neza yuko kugeza uno munsi rifise akanovera nejo rizwa rifise akanovera abarundi boshobora kubandanya biyumvira ko tukaraba twese ngene migambi Rwagasore yarafise yoje imbere
umugano wa Rwagasore yishwe kwa 13 kwezi kwa 1961 Uburundi buca buronka intaye kwikukira yazize ku itariki ya mbere ukwezi kw'indwi uyu mwaka wakurikiye yapfuye afite imyaka 29 naho bamwe mu ndayingoma begetse kuri urupfu rwiwe n'umugirikika George Sentare yagirije kumurasa akanavyemerera bishwe barashwe nta kuri kuzuye kuramenyekana kubijanye narwo Eroje Urikaneza ijwi rya Amerika.